Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bwakeye ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu tudatinze kandi duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Thomas ndamutse nabaduteza amatwi muraka kanya tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Centrafrika yagiriza abajeje umutekano bice gihugu hamwe n'abarusiya bafatanije ko bakora ivyaha bihungabanya agateka ka zina muntu. Mankel Ndiaye yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko guhohotera uburenganzira bwa muntu hamwe no kurenga ku mategeko mpuzamakungu akingira ikiremwa muntu biriko birakogwa n'abasirikare ba Centrafrika hamwe n'izindi nteko zirimwo abacangero b'abarusiya. Hambavu yo kuba bafiseyo abacangero b'abasirikare, abarusiya nibo kandi bajejwe gucungera umutekano wa perezida Faustin Archange Touadera kandi n'umuhanuzi ajejwe iby'umutekano mu gihugu Valery Zakharov no mu Rusiya. Muri Ethiopia abantu baharurwa mu macumi barishwe n'igitero cy'indege ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Tagongo mu ntara ya Tigre, nkuko ibimenyeshamakuru bivuga ko byabibwiwe n'ababyiboneye. Ababibonye bavuze ko indege yakoroye bombe mu isoko ryo mu mihana y'abanyagihugu mu gihe cy'isaha indwi z'umuhingamo mu masaha yo muri ako karere. Abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri ako karere bavuze ko abantu 43 bafuye, abandi baharurwa mu macumi barakomereka. Bavuze kandi ko abasirikare ba Ethiopia bazibiye za ruseha baniha kugira ntizishike ahabereye iryo bara. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryavuze ko umuvugizi w'igisirikare cya Ethiopia Colonel Jetnet Adane ateme canke ngo ahakane ico gitero. Umunsi wa kabiri abanyagihugu bavuze ko imirwano mishasha yadutse mu minsi iheze mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Tigre Mekele. Miyavugwa mu makungu mu gihe abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bariko barava muri Afghanistani, leta ya perezida Biden iriko iraremerwa n'abayisaba gukurayo n'abanyafghanistani babafashije mu bikorwa bya gisirikare cyane cyane mu gusobanurira mu ndimi abasirikare ba Amerika. Umugwi ugizwe n'abashingamateka b'abademokrate hamwe n'abarepublikane bariko basaba perezidansi ya Amerika gutwara abo banyafghanistani bafashije mu kibanza gitekanye nko mu izinga rya Guam riri mu ibahari Pacifique. Iri zinga ryegukira Amerika kandi n'iryo ryashyizwemo abakozi nk'abo bafashije Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi. Ariko umuvugizi wa perezidansi ya Amerika Jennifer Psaki yavuze jo ku munsi wa gatatu ko leta ya Biden iriko irihutisha porogaramu idasanzwe ya visa kuri abo bafashije Amerika no gutororokanya mu buryo bw'amafaranga yo guherekeza icyo gikorwa cyo kubafasha. Icegera cya perezida muri Leta Zunze za Amerika Kamala Harris ategekanya kuzogendera urubibe Amerika ihana na Mexique ejo ni mutwigoro two guhagarika ubwinshi bw'abimukira binjira muri Amerika baciye ku butaka. Ibiro vyiwe byatangaje jo ku wa gatatu kwazoherekezwa n'umushikiranganji w'umutekano mu gihugu hagati Alejandro Mayorkas. Kamala Harris yaragendeye ibihugu byo muri Amerika yo mu bumanuko Guatemala na Mexique mu ntango z'uku kwezi, aho yihanikirije abimukira bava muri ibyo bihugu kudatumbera bongera kugana muri Amerika. Ariko ntivyabujije ibihumbi by'abava muri ibyo bihugu bibiri gufata izo ngendo ndende zigana muri Amerika.
Aloyse Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube Instagram na Facebook VOA radio yacu mu Rwanda abakora kazi ka taxi moto irubavu barinubira ibiciro bihanitse by'ubwishingizi
Kumunsi nakuyemo essence nakuyemo mbega depasse zose abaye menshi ntashobora kurenga 2500 ngaho kuba kubiri 2500 ukube n'iminsi 30 y'ukwezi urumva ari amafaranga angahe nkaba nzabazwa 166,726 na 720 dusanga nta muntu ashobora kuzishyura iyo assurance y'ayo mafaranga
uyu numwe mu batwara abagenzi bishyura ku mapikipiki irubavu mu Rwanda kandi Nsabimana Calixte uregwa ibyaha by'iterabwoba ashobora gufunga burundu arasaba urukiko guca inkoni zamba izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na Thomas Kamirindi amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda Nsabimana Calixte uzwi ku izina rya Sankara arasaba urukiko rukuru rurimo buramuburanisha kuzaca inkoni zamba ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha birimo gufungwa burundu Asumta Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru
Niburanisha ryo kuri uwa gatatu urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyamuza mahanga n'ibyambukiranya imbibi rwahaye umwanya baregwa kugira ngo bagire icyo bavuga ku bihano basabwe n'ubushinjacyaha ndetse n'indishyi zasabwe n'abagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda mu bari kwisonga harimo Nsabimana Calixte ubushinjacyaha bwasabwe gufungwa imyaka 25 asobanura ku byavuzwe n'ubushinjacyaha ko yemeye ibyaha aregwa ariko hakaba hari bimwe atemera birimo kuri mu kwe ingabo zitemewe n'icyaha cy'iterabwoba ku nyungu za politike bwa Nsabimana yabwira ukigo ko atemera icyaha cyo gushinga umutwe w'ingabo wa FLN yifashishije ikiganiro retonage na Rihamada Habimana yagiranye na chaîne ya YouTube ya radio ubwiyunge ya CNLD aho agaragaza ko umutwe w'abarwanyi wa FLN utashinzwe na MLCD kuko washinzwe MLCD y'umunyapolitike Paul Rusesabagina itaravuka yakomeje asobanura urukiko ko yinjiye muri FLN ariko akatigeza agira uruhare rwo kuyishinga kuko yari isanzwe iriho Nsabimana yagarutse cyane kucyo yise guhindura inyito z'icyaha regwa n'ubushinjacyaha birimo n'icyaha cy'ubwicanyi aho yavuze ko ubwicanyi aregwa bwakozwe n'abasirikare ba FLN yemera uruhare rwe nk'umufatanyabikorwa kuko yari umuvugizi wa FLN ndetse akaba na vice president wa MLCD yabwira ukigo ko ubushinjacyaha bwamufashe nka gatozi kuri iki cyaha kandi we atarigeze agira umuturage yica wunganira Sankara Maitre Moise Nkundabarashi yasobanuye ko umuntu atandirwa icyaha cyabereye aho atarari mu gihe cyabaga yasobanuye ko ubwicanyi bwakorewe muri Nyaruguru bwabaye uwo yunganira ari mu birwa bya Komore nk'uko byavuzwe n'ubushinjacyaha ko ariho bwamukuye ikibazo kindi kizasabwe zibarirwa muri miliyari ebyiri wunganira Nsabimana yabwira ukiko ko hari ibirego byatanzwe n'abaregera indishyi bimwe bidakwiye kwakirwa kuko banyirabyo batatanze amagarama Umunyamategeko Nkundabarashi yavuze ko ibyasobanuwe n'ababunganira ko ari abakene batabona amafaranga y'amagarama ko byagomba gutangirwa ibimenyetso uyu mwunganizi wa Nsabimana yongeyeho ko ibyo abaregera indishyi basaba batabashije kubitangira ibimenyetso usibye kugaragaza urutonde rw'ibyo babuze akumvikanisha ko bagombaga kugaragariza urukiko ibimenyetso byerekana ko ibyo babuze byari ibyabo koko Maitre Nkundabarashi Moise wunganira Nsabimana Calixte yasabye urukiko ko rwazahanisha umukiriya we igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'10 Nsabimana Calixte asoza yabwira urukiko ko yongera gusaba imbabazi abanyarwanda abagizwe ingaruka n'ibitero byinyuranye bya FLN ndetse n'umukuru w'igihugu yabwira urukiko ko ubuzima bwe buri mu biganza byarwo arusaba kuzaca inkoni zamba ubwo bazaba bamukatira undi wagize icyo avuga ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha ni Herman Nsengimana wasabiwe gufungwa imyaka 20 we yasabye urukiko kutemera ubusabe bw'ubushinjacyaha urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kane abaregwa bandi bakomeza gutanga ibisobanuro ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta urakoze noneho tujye mu Burundi naho mu rwego rw'ubucamanza. Nkuko mubizi urukiko rw'ubujurire rwagabanyirije cyane imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Germain Rukuki igihano cyo gufungwa cy'imyaka 32 rugikira ku mwaka umwe gusa. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yabajije avoka wa Germain Rukuki Maître Ildefonse Chongera uko yakiriye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire.
Kwezeko nka sanza mufasha kuburana twese turajyewe n'icyo ngingo ego twarindiye n'umwanya n'umwanya ashobora kusohera. Turajyohe mu majambo make.
None kuba kiriya icyaha icyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye mute?
Bon twebwe turaba nta byemezo batanze abari bamushengeje. Twebwe tuvuga tuti kumbure twe turaba mu ahanini turaba igihano bamuciriye. Icyo cyaha nacyo naho atabyemezo bagitangiye twe turashima ingingo sentare yafashe.
None ko yari amaze imyaka 4 muri gereza akaba yakatiwe umwaka umwe n'ihazabu 50,000 by'amafaranga y'amarundi azafungurwa ryari?
Bon twebwe turindiye ko amenyesha iyo ngingo turibaza yuko kuko yafunzwe nk'uko bivuze afunzwe igihe kirekire turazi icyo bamukatiye. Turibaza yuko Mateo uko abivuga baca baraba igihe yari amaze igihe igihano yaronse aciye adonka urubanza rucitse. Hari igihano gito ugereranije n'icyo yari amaze afunzwe aho baca bamurekura. Turizeye ko baduca bamurekura rero ntiyamenyeshwa urubanza ariko turabe yuko mushikiriza amazi udashobora kunguruza iyo ngingo.
Maître Ildefonse Chongera ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Venuste Nshimiyimana yavuganaga na Maître Ildefonse Chongera avoka wa Germain Rukuki impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 555 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 99 95 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumvira.
Tukiri mu Burundi, bamwe mu baturage bahungutse bava mu Rwanda baba muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo bavuga ko babanye neza n'abaturanyi babo, ariko bavuga nanone ko bafite ikibazo cy'amacumbi kubera ko basanga ingo zabo zarasenyutse cyangwa zarafashwe n'abandi. Ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Umutumba wa Burara ni umwe mu mitumba ya zone Gatare ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Turi mu buraruko bw'u Burundi yakiriye abaherutse guhunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko umubano wifashe neza hagati yabo n'abari basigaye kuri uwo mutumba kuva mu mwaka 2015. Bavuga ariko ko bafise ikibazo cy'uburaro kuko bumwe bwarasambutse ubundi bufatwa nabi n'abasigaye ku mitumba.
Shenarese akazu nari nubatse mugabo amabati yose yaratubaguritse kubera umuntu yaciye akiha ntanamuhaye yaciye ayicanamo nafite kubafasha ayicanamo ubu naho imvura yugwa yumusangamo.
Jewe naragiye nawe aca ayizamo ariko acaza gutungiramo ingurube atungiramo inkoko atarungiramo inkwavu.
Abasango abo ku mutumba Burara bavuga ko bakiranye igishika bene wabo baherutse guhunguka, abayazi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo nyene baremeza ko umubano hagati yabo ari mwiza.
Babaraje nyine bahungutse kabakira turabafasha kubaka ngo twari mu mugambi wo kubafasha kugera rwacu ngacuka turagenda ngo tugasangira tukicara ku ibare tugasangira tugahana nk'uko twaduhana nyine tubana nyine batarahunga umubano wifashe neza ngaha mu busirasi ntawe ni ubuyuni twese nyine turasangira kuko nyine twamye dusangira nyine batarahunga.
Abaherutse guhunguka ku mutumba Burara wa zone Gatare komine Busoni bafise ubwoba ko hamwe imvura yotasura batarasanura izabo bavuga ko bitazoborohera basaba gufashishwa ibisakazo abasangwa nabo bakabafasha kubaka ibigega. Aba ni bamwe mu bahungutse bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Njye nk'umuryango wanjye ikibazo mfise ni kuriyumvira yuko twokibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu ariko cyatwiyumvira aho twakora ibintu byo gusakaza nyine bikaca biza ikibazo.
Hari abantu baje kutubaza ngira ngo boba ari bagenzi banyu kugira bazotuvugira imbere turababwiye ko byinshi nta n'amazu bagira iho basize amazu n'ubusizi nta mazu bagira.
Mu ntwaro mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi baremeza ko umubano uri hagati y'abahunguka n'abasangwa ari mwiza cyane. Musitanteri wa komine Busoni imwe mu makomine agize iyo ntara yakira abahunguka ku bwinshi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye ku mutumba Burara ko atari by'imbeshere uburaro bwabo bahungutse atako bwifashe.
Nivyo uravye nk'umuntu abamaze iminsi atari muhira nk'uburabona abariko baraza bariko bashikira aho bahora babaye mugabo urazi ko nk'amazu bamwe basanga yarabomotse n'abantu bashitse ntibarimye umva ubuzima buca bugora gutangura. Nivyo tuguma duhimiriza abandi basanze kugira babe bari kumwe mugo urumva ko uko bigenda kose ubuzima buguma bugorana ku muntu aje inzu yiwe ugasanga yarasambutse ugasanga ntiyarimye urumva ko baca batangura ubuzima bushasha.
Musitanteri wa komine Busoni arahumuriza abariko barahunguka ko ibibazo bafise bizogenda bitorega umuti buke buke asaba abarongoye baba abasangwa canke abahunguka gushira urukundo imbere.
Turi kumwe twese birashoboka tugumana ko nk'abavukana naho bahunze igihugu baragarutse n'abavukanyi tuguma dufashanya nk'uko ushobora gusanga n'ubundi yasigaye ngaha ushobora gusanga afise ingorane y'iniriya tugumana ko kugira dufashanye ingorane zozo nk'izobura. Hariho abazi bakatubwira twebwe turabona ko mu byo badutekeye turashobora kuronka agashitingi ni muturose ibiti tukagerageza tukaraba ahantu hari ibiti kugira ari bishoboka tugahindiza batware kugira bafashe gusanura aho baba barabaye. Ni ikibazo gikomeye mugabo tugumiza kugira turabe ko rushobora kugerageza kugitorera umuti.
Ishyirahamwe HCR gitaho impunzi ku isi rimenyesha ko intara ziri mu buraruko bw'u Burundi arizo Kirundo, Muyinga na Ngozi zimaze kwakira abahunguka bagera ku 2007 mu kiringo cy'amezi atandatu. Icya kabiri cy'abamaze guhunguka muri izo ntara z'uburaruko bavuye mu gihugu cy'u Rwanda nabo mu ntara ya Kirundo nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakesha abegereye intwaro muri iyo ntara abivuga.
Desire Hatujimana, urakoze. Dusubire mu Rwanda. Abamotari batwara abagenzi bishyura bo mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda bavuga ko amafaranga y'ubwishingizi bwa moto ari menshi cyane. Barasaba kugabanyirizwa kubera ko muri iki gihe cya virusi ya corona badashobora kwinjiza amafaranga ahagije. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye.
Nishuye hafi 200 muri uyu mwaka. Ako washize ne nishuye 60 na.
Ni nk'uyu muvandimwe nane gucyo twese tubona
bya 190. Umwaka ushize wari wishyuye angahe?
63,600 gucyo.
Uri kwishyura assurance yangahe?
240.
Abo ni bamwe muri abo bamotari. Bagaragaje ko amafaranga y'ubwishingizi bwa za moto yikubye inshuro zirenga 2 mu gihe kitakika n'umwaka. Aba bamotari bavuga ko ayo mafaranga akabije kuba menshi.
Barimo intera ndende cyane kandi amikoro ikiye cyane none ari makeye n'imikorere ari mikeye.
Nishyuraga amafaranga 185,000. Ubu ngubu bari kutunaniza. Bari kudusaba amafaranga 200,000 kuri moto iri hejuru y'imyaka 5.
Umwe muri abo bamotari yavuze ko imikorere yabo nk'abamotari yabaye mibi. Abo twegeye nabo barashimangira iyo ngingo bakongera ko abamotari bakwiye kugabanyirizwa amafaranga y'ubwishingizi. Bemeza ko imikorere yabo yabangamiwe bikomeye n'icyorezo cya virusi ya corona kubu noneho byongeye gusubira irudubi bitewe na gahunda yaguma mu karere no kuba bageze mu ngo zabo ku isaha ya saa moya z'ijoro.
Kuma mu karere nyiruko ari kuguma mu rugo buriya ubu ngubu nanywe risasi ya 3 maze gukoreramo 2,500
byanze mu muhanda
kandi ukarebwe nakubukira rugendo
kaba kagizwe n'abava hirya no hino none naba mu karere gusa amafaranga ntayo
numba babigira ibihumbi wende 150
siranse kwaga 32 byibura bakagera nka 70 cyangwa se 80
aba bamotari bavuga ko nibakomeza kwakubwo bwishingizi bungana gutyo bizarangira akazi kabo gahagaze
ku munsi nakuyemo essence nakuyemo mbega depasse zose abaye menshi nashobora kurenga 2500 ngaho kuba ku 2500 ukube n'iminsi 30 y'ukwezi urumva ari amafaranga angahe niba ari 75 yinjije mu kwezi nkaba nzabazwa 166,000 na 2020 dusanga nta muntu ashobora kuzishyura iyo assurance y'ayo mafaranga niwajya mu muhanda udafite assurance
cyane nange ndi mu bantu bagenda vuba cyane ahubwo basezerera ikimotari kuko niba ukoze akazi nta mumaro kakumarira
abamotari muri rusange batekereza ko ikompanyi y'ubwishingizi Radiant igamije inyungu z'umurengera ku bamotari kuko bavuga ko ari ikompanyi yegukanye isoko ry'abamotari uyu numwe muri bo
Radiant nkaho yadutsindiye none no kubara kwemeze kudufatisha niko nabyita nkangi kuva natwara moto y'imyaka 15 sinda kuri manuka bakadushyira ahantu hamwe twese bakashaka kudukama mama furanje niko nabyita kandi nkangi nigenge serima ku buryo bwose bushoboka
abamotari barubuvubonyine bazamuye iki kibazo kuko no mu mwaka ushize abamotari bamwe mu mujyi wa Kigali babwije ijwi rya Amerika icyo kibazo nyamara ariko societe Radiant yatangarije ijwi rya Amerika kuri wa gatatu ko nayo iri guhomba bikabije bitewe no kwishyura abagizwe ingaruka n'impanuka z'abamotari ko ariyo mpamvu andi makompanyi adashishikazwa n'ubwishingizi bwa za moto ko ariyo mpamvu nayo yabuzamuye kandi ko n'ubundi ayo mafaranga y'ubwishingizi akiri make cyane uyu ni Solange Muteteri ushinzwe ibijyanye n'impanuka muri Radiant
n'igiciro twashyizeho ntabwo twavuga ngo kirahagije kugira ngo kibashe kuba twabasha kwishyura impanuka abamotari bakora
nta moto nshyashya iri 158
yagombye kugeza ku 300,000 turi kuri 360%
ndivuga ngo ni ibihombo byarabaye umurengera birenga n'urwego rw'100%
yewe rwose ifunga umuntu ku buryo tumwishyura 90,000,000 40,000,000 turabafite abo muri iyi minsi turi kwishyura 40,439,028
Muteteri yongeyeho ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu kwa kane uyu mwaka iyi sosiyete ifite kuri ubu bwishingizi bwa za moto zirenga 2,026 yagize igihombo cya 5,000,000 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda gikomoka ku mpanuka za moto gusa abamotari bo ntibemeranye na Radiant ku byerekeye impanuka kuko bavuga ko mbere bishyuraga amafaranga make kandi n'ubundi impanuka zarabaga mu gihe Radiant ivuga ko impanuka zabaye muri icyo gihe bishyuraga make arizo zakomeje kubereka ko bakwiye kuzamura igiciro cy'ubwishingizi twamenye ko hari abamotari bananiwe kwishyura ubwo bwishingizi bagatwara moto nta bwishingizi abo bazwi ku izina ry'inyeshyamba nubwo tutamenye umubare wabo Jean Baptiste ndabananiye ijwi rya Amerika irubavu
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije. Mbashimiye ko mwayakurikiye kandi mbashimiye rwose ko muhitamo ijwi rya Amerika radio yanyu. Mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'ibyishimo murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Thank you.